mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Fidel Nyonga mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahuye ku munsi wa mbere n'ugwaruka gwikorera utwabo canke rufise imigambi mito mito yo kwiteza imbere mu gisagara cya Bujumbura. Aruhamagarira gushinga amahinguriro, yabemereye ko abazogira imigambi itomoye bazoronse imitahe. Yamara bamwe muri ugo gwaruka bashikirije ko bafise intambamyi yo kuronka imitahe yo gutanguza imigambi yabo. Umukuru w'igihugu yabemereye ko azobafasha mukuronka ingurane mu mabanki yo gutanguza imigambi yarwo. Iyo nama y'umukuru w'igihugu n'ugwaruka gwikorera utwabo ibaye mu gihe ugwaruka muri rusangi mu gihugu gugarijwe n'ibibazo bitari bike biri mu rugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane n'ikibazo gikomeye cy'ibiyayuramutwe. Nikihe cyokogwa muri rusangi kugira ngo abo bakiri bato bagize ibice 50% by'abarundi bave muri ivyo bibazo bahanganye navyo mu gihe aribo kazoza k'igihugu? Nibyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Francis Rohero umunyapolitike yigenga. Bernice Irumva yari yitavye inama y'umukuru w'igihugu n'ugwaruka gwikorera utwabo wo mu gisagara cya Bujumbura, na Eric Nsengiyumva aharanira inyungu z'abakiri bato akanabafasha kuva mu bibazo barimwo nk'ibiyayura mutwe. Bose bari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije. Angurire kuri wewe Bernice Irumva wari witavye iyo nama n'umukuru w'igihugu y'ugwaruka gwikorera utwabo gw'i Bujumbura. Iyo nama muri rusangi mwabonye yagenze gute?
Muri rusangi yabaye inama nziza yo kudutera intege no kumenya ibiryo byo mu Burundi, kuko hariho ibyo tutari bwatahukirwe neza ko bigenda, no kuduhimiriza mu byo gukunda igihugu no gukunda gukora cyane.
Iyo nama yari yitabwe n'abantu bangana iki?
Twari benshi cyane ugereranyije, bagerageje guharura twararenga 600.
Ibihe mwashikirije ibibazo nyamukuru mwashikirije umukuru w'igihugu?
Kubaronse akaryo ko gushikiriza ibibazo umukuru w'igihugu haniniya ibyavuzwe n'ibijyanye no kuronka imitahe no kuronka ingurane zo mu mabanki, ikindi mu kuronka ubushobozi bwo kumenya kwandika imigambi ishobora kuronkera imitahe cyanke imwe bita mu gifaransa le projet bancable. Bumenyi rero nubwo kenshi usanga ugwaruka bwinshi budafise, ugasanga benshi bwize ibyo gukorera abantu, ugasanga bijyanye no kwikorera ntibifise ubwo bushobozi bwo gushobora gukora imigambi ishobora kuronka uburyo icyo bita finansema mu gifaransa.
Mwari ko muravuga iyo migambi bankable iboneka ni nk'iyihe iyo mwashoboye gushikiriza, iyo mubona abo bakiri bato bashira imbere imigambi babona ko ishobora kubaronsa izo ngurane n'iyo mita?
Muri iyo nama hanini ni kwari gushikiriza imigambi, ahubwo kwari kutwereka abashoboye gukora imigambi igeze kure kugira badutere intege. Ntiwari umunsi wo gushikiriza imigambi, ariko haniniya baratubwira ibisata byihutirwa cyane kugira ngo byinjize amafaranga y'agaciro mu gihugu. Nk'igisata cy'uburimyi n'ubworozi, igisata kijyanye n'amahinguriro butari n'agataka, igisata kijyanye n'ibyo by'ingenzi, haniniya byinshi biba bihagaze aho, ariko byose bigenda ku kintu nyamukuru kijyanye n'urudandazwa. hagati mu gihugu no hanze, cyane cyane hanze y'igihugu, kugira ngo amafaranga y'agaciro yinjire mu gihugu.
Uravuze ko iyo nama itari gushyikiriza imigambi yari abasanzwe bafise iyo migambi barayitunganije, nkamwe kubiberekeye n'uwe mugambi mufise?
Kubinyerekeye jewe nkorera cyane cyane mu gisata, nk'uko mubizi nsanzwe ndi umuririmbyi, nkorera mu gisata cyane cyane cy'ingenzi, hamwe ikindi gisata rero nsanzwe nkoreramo ni icy'uburimyi.
Reka nze kuri Francis Rohero. Francis Rohero, inama nk'iyo hagati mukuru w'igihugu na bakiri bato ugwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere, muyibona gute?
Yego cyane, ubwa mbere jewe ngaza kwa ari inama kuko hategerezwa kwama yaga hagati y'abariko barashaka ibyo bakora be n'abafata ingingo, ariko rero jewe niweje mfatiye kuri izo dere n'ifato bwiye nsanga umengo umwanya cyane uhari umengo ni nko guhimiriza, mu gihe nafata ko umwanya nk'uwo ni umwanya cyane cyane wo gufata ingingo. Haraheze imyaka itari mike ibyo Bernis avuze, ibintu abantu bahura nabyo n'intambamyi, abakiri bato benshi ntibafise imitahe, abarundi benshi bavuka mu miryango mito mito ugasanga barirwanye ko bariga, abandi bagaca ubwenge bakamenya ibyo bokora, hanyuma ugasanga ntibafite ububasha bwo kuronka amakredi mu mabanki ingu nini, kandi ntibafise icyo bajanayo nk'ingwate, hama ugasanga n'ibyo bashoboye gukora ntawe ushobora kubibagurira kuko abarundi usanga badafise uburyo. Izo ngorane rero Bernis atubwiye igihe zivugwa haraheze imyaka cumi n'itanu bose bama bavuga ibyo, igikenewe ubu si ukuza kubwira abanyagihugu abajene nk'ukonyi nkawe Bernis avuga ati jendi muririmbi muririmbi, ubu si baza ko hakeneye kuja kumubwira ngo bamwereke ababishoboye, bakwiye gufata ingingo zimubwira bati bwa bundi ya kapitali yoba inyungu mu mabanki urashobora kubisaba, nimba ashaka kushikana indirimbo ziwe kure akeneye aho bamugurana haronka finansuma, akeneye abantu babigura. Ikibazo rero je mbona kinini nk'uko yari abivuze ni ingingo, umukuru w'igihugu rero niwe muntu wa mbere mu gihugu ashobora gufata izo ngingo. Ibyo bavuze rero yuko no mu mwaka uheze muyibuka ko yakoranije abakiri bato batari bake bahejeje amashuri no kwita akoma akomeye, abari bahejeje afite amadikoma akomeye yari yabakoranije kugira ngo abasigurire yuko ku migambi leta izobafashe. Ubu twari dukwiye kurimbura haheze umwaka byagenze gute, asubiye guhamagara abandi bakiri bato ababwiye kwakunda inyene bizogera he? Ikibazo rero nibaza si ukuguma ababwira abantu ngo ibi byokoguku, nibafate ingingo ukuhara rwa leta bakubwira twafashe ingingo twabagwakirije amakapito yova ngaha, aho bishoboka abagwakirije iby'amatongo yabo bobigira uku icyo mubise bakabereka, hakaba icyo nokwita itunganywa planification. Kigenda umuntu wundi kiwe ndabibutse dufise abarundi bari uno munsi munsi y'imyaka cumi n'umunani ibice mirongo ine na bitandatu hafi miliyoni zitandatu z'abarundi, dufise abarundi bari munsi y'imyaka mirongo itatu n'itanu baba hafi ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana, ni ukuvuga miliyoni hafi icyenda z'abarundi. Ni mbwabo nyene karavuga Bernis benshi batagira akazi, abize n'abakize benshi bariko bibaza ibyo bashobora kujamo, ibifata bajamo usanga ari izo benshi uburimisha nk'ubworozi ntibutunganijwe, ibyerekeye gutwara abantu ibitunganyije nibyo biva kutujana muri ya turizimu yariko aravuga, ibyerekeye ubudandaji, ibyerekeye imyuga mito mito yose cyangwa rendisiyarizasiyo cyangwa amaproje atandukanye ashobora kuja mwabizi, abo bantu bose ibyo bintu bidatunganyijwe ntacyo bitwungura baguma babibutsa ngo nibakore ngo nibakore. Erega gukora abajeni b'abarundi barabishaka ubwabo, bakeneye ko bitunganywa bakamenya aho baca umutwe ntibirigwe babeshwa bababwira ibindi. Nibyo rero nshaka yuko Bernis yagerageje kuvuga incamake y'umugabo nanje na pati yaho ingingo zifatwa zikomeye kugira bumve icyo bakora.
Bernis, ku byerekeye izo ngurane muri iyo nama mwagiranye n'umukuru w'igihugu, mwabonye bimeze gute? Uravuga ko usanzwe uri umuririmbyi kazi, biroroha ku mitahe ku bakiri bato, hariho amabanki azariho afasha abakiri bato bafise imigambi nk'iyo?
Ego cyane, kuri icyo cy'imitahe hariho intambwe zatewe, baragerageje kudushikiriza cyo navuga nti ni ikigega n'umugwi, navuga ni porogarama ijejwe kuzotanga ingurane itagira entere. Icyo kigega kingana nk'uko babitubwiye kingana n'imiliyaridi mirongo ine n'umunani y'amafaranga y'amarundi, hakaba kandi na ya banki y'ugwaruka investissement pour les jeunes nayo nyene izotanga ingurane imigambi uhereye ku makoperative hamwe n'amasosiyete uko nyina bari kiganiro n'ibindi byinshi bashe kudusigurira kuko n'abajejwe iyo folk itofasha imigambi ku mitumba yose y'igihugu irahari yarashoboye gusigura nyine bizogenda kandi bagiye ngo kugenda mu gihugu cyose basigura ingene bizokorwa ariko baratumenyesheje ko ubwo buryo buhari kugira ngo imigambi myiza itoroswe uburyo ariko kandi bakazokora n'ikurikiranwa ubwo buryo ariko burakoresha mu kiringo cy'irya myaka ya mbere itatu aho usanga ishyirahamwe ritarahagarara neza. Ikindi nk'intambwe y'ibiriko birakorwa icyo umukuru w'igihugu yadushikirije ni uko hariho ikigo gishobora gufungura ubwenge mu bijyanye n'ubuhinga kuko kirubaka Katus aho kizokwakira ku ngunga imwe abashaka gukarihiza ubwenge mu bisata bitandukanye barenga gato igihumbi. Icyo nacyo kiriko kirasozerwa kubakwa mu ntara ya Karusi. Mu byo badushikirije ahanini ya nibyo yego ku bijyanye n'imitahe ni ukuri byifashe kandi kuri twe bw'ubwaruka tubona ko ari icyizere hasigaye tubona ishyirwa mu ngiro y'uko tuzoshikirwa. Nkaje rero nk'umuririmbyi gifata kijyanye n'iby'akaranga cyane cyane umuziki sinema tubayivuze ko cyane kuko kesho yavuze turisme biba birimo ariko ntibabishimikiye ko cyane ko kenshi hari ukuntu ibyo bisata usanga umenga ntibyitaweho cyane mu gihugu bihabwa n'uburyo bukeyi muri pici y'igihugu. Ariko ibyavugiwe hajya biraduha umwizero ndibaza ariko abato bafise imigambi myiza ishobora guhabwa iyo ngurane iri mu gisata cya kiritire nibaza yuko nayo nyine izoronsa ubwo buryo kuko uburyo bavuze yuko ari ubw'urwaruka rwose atari ubwo igisata icyanke kiriya ahubwo ari ubwo imigambi myiza iteza imbere igihugu.
Mu bari bitavye iyo nama muri urwo rwaruka rufise iyo migambi mwavuze ko ariho ayo mabanki n'ikigega gifasha hari abavuze ko bamaze kuronka izo ngurane mwavuze ko zidasaba entere nini bamaze kuronka izo ngurane muri iyo migambi bafise bashikirije aho bamaze kugeza ikivi.
Ku bijyanye na banki y'urwaruka hari imigambi yamaze gutorwa ya mbere ariko ku ico kigega nta n'umwe araro iyo ngurane kubera yuko aniho bagitangura bamaze amezi makeyi batanguye baronkejwe n'ubwo buryo baracyari mu gusigurira urwaruka ngene icyo kigega kizokora n'imigambi bifuza ingene izobimeze mu gihugu cyose.
Naho kuvyo Francis Rohero yari karavuga kuri abo bakiri bato nabo bafite imigambi myiza bariko barondera izo ngurane badafite ingwati ataburyo bafise bwo kugwatiriza hoho icyo kibazo carashikirije.
Oya kijanye n'ingwati nta cashikije ko abo baserukira amabanki ntibashoboye kumakanya ko kuvuga ariko n'ingwati hariniya umukuru w'igihugu yavuze yuko bagiye kuvugana barabe ko bagerageza gusaba korohereza kugwaruka iyo bariko barasaba ingurane mu mabanki.
Umukuru w'igihugu yoba yarabemereye kuzosubira kubonana namwe kugira ngo habe gukurikirana kuri iyo nama ya mbere yabaye?
Ego cyane yarabitwemereye mbere yaranasabye n'inama rukukoma hiye mu bushikiranganji bw'ubudandaji kugira ngo ibibazo bibandanye binoganzwa akongera kandi yemera yuko hazoba n'ayandi makoraniro yo kubandanya turaba aho tugejeje kugira ngo dushike ku ihangiro ryo gushobora gushora ibihinguwe ngaha i Burundi muri kazoza.
Murakoze.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku nama umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye ku munsi wa mbere n'ugwaruka agwikorera utwabo ruri mu gisagara cha Bujumbura. Dufise abatumire Francis Rohero, umunyapolitike yigenga Eric Nsengiyumva haranira inyungu z'urwaruka akaba anarufasha kuva mu bibazo ruba rurimwo nkibiyayura mutwe bakagaruka mu buzima busanzwe. Turi kumwe kandi na Bernice Irumva yari yitavye inama y'umukuru w'igihugu n'ugwaruka gwikorera utwabo ubwo mu gisagara cha Bujumbura. Bekanze kuri wewe Eric Nsengiyumva, iyo nama umukuru w'igihugu yagiranye n'ugwaruka gwikorera utwabo gwi Bujumbura, musanzwe muharanira inyungu z'ugwaruka no kubafasha kuva mu bibazo ruhangana na navyo nkibijanye n'ibiyayura mutwe, iyo nama y'ugufasha ugo gwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere mwayibonye gute?
Murakoze kumi jambo. Iyo nama nirada yuko ari ikintu cyane cyo gushimira n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi,
kubera ni ikintu kimwe cyoza gifasha ugwaruka gose icyo gikorwa yakoze kubera ubwa mbere kiratanga umwizero. Ndibuka tugishaho umugwi wa mbere w'ugwaruka w'igihugu, icyo kintu twari twaragishimikiye ko yuko tuzokwama turondera ukuntu ugwaruka rwovugana n'abafata ingingo. Igihe rero nyen'icyubahiro Perezida w'u Burundi yaba yaravuganye n'ugwaruka, n'ukuri n'ibintu byo gushima rwose biratuma ugwaruka rugira umwizero. Nari narahuye n'abantu ugwaruka ruvuye muri ivyo biganiro, bamwe turicarana abandi turayaga, bose bavuye bavuga bati uwo bafite icyo akora ubu yoshobora kugikora. Ariko ngerageje kubyara n'icyo mvuze ku mwihwezo nk'umuhinga w'ibato vy'ugwaruka, nuko nk'uko Francis Rohero yabivuze, ibi bintu birasaba ibikorwa bitari bito, birasaba nk'ubunye nk'ibibazo ugwaruka rwo mu Rumongero rufise, sivyo bibazo ugwaruka rwo mu Kirundo rwo rufise. Kandi ico no kwita sizero gisigo cyo bita des opportunités, ico no kuvuga nti ibituma ugwaruka guma kamba rutera imbere nibisa n'ivyo umucanwa, bigasaba rero yuko uboneka umugwe wabahinga werekana ivyo ugwaruka rwose rukeneye bivanye na karere barimo n'ibiriyo. Unyugwaruka rw'umuhinga niko baruvuga ruti ari inzabo, hariho n'ubundi butare bagakora muri icyo gisata. Abari mu gwaruka ruri mu rutana baduturi muri Nikeri bakamya ko ariho Nikeri, abari mu Rumonge bati twe twogenda mu kiyaga tugakoresha ubuhinga bwo kuroba rugezeho, twoca tuva muri Zandagara maze tukakura isaradine mu Burundi akaza ubwoko bw'isamaki zikozwe mu buhinga bugezweho zirobwe n'ubuhinga bugezweho, hama gutyo ugwaruka ubwo ariko rwose rukamenya aho rutumbera. Bizofasha nk'umuntu wo mu Kirundo azoba yarize amashuri akabona yuko ibyo mutuma bidatera imbere biri mu Rumonge aja muri iyo ntara. Gutyo Burundi nk'uko Perezida w'u Burundi yabivuze, burimwo ibintu bitandukanye byotuma ugwaruka rutera imbere. Ama ngarutse mu gisata twe duherereyemo, uko naho nyene hari ibindi batokwibagira, nuko hari akaranda kaba karateye gatuma n'iryo terambere ry'ugwaruka ryosubira inyuma nk'akarorizo z'ibiyayura mutwe. Ivyo vy'ibiyayura mutwe biriko biraba vyinshi bizotuma ari ugwaruka rutera imbere, maze urundi rugwaruka kwene wabo rugasubira inyuma. Niyo migambi rero atwebwe dufite imigambi itasanzwe, umugambi twe dufise muzo dukora tasu umugambi wo gukora ibitaro by'akarorero muri aka karere, hamwe nk'abantu bagwaruka gukoresha ibiyayura mutwe bo muri Tanzania, bo muri Kenya, bo muri Uganda, bo mu Rwanda, bo muri Congo n'ibindi bihugu boza batwitura. Ariko uwo mugambi usaba uburyo bwinshi, usaba amafaranga menshi, twizere ko natwebe ngaha twava tugashikirwa muri iyo migambi, kubera n'uwo mugambi n'umugambi mwiza kandi n'umugambi wotuma amagara y'ugwaruka agenda neza maze nabagagira icyo baterere mu iterambere. Hariho rero n'ibindi bintu bitandukanye tugasaba, ariko rero yuko nanyine icyubahiro umukuru w'igihugu iyo ntambwe yarayateye, iyo kiba intambwe yindi yo kugerageza kuraba hajya mbega bajya begeranye mbe bajya bagejwe ibibazo by'ugwaruka abo barugwaruka kubera hagenda ibibazo wayirayeko.
Tugaruke kuri Francis Rohero, nk'umunyapolitike yigenga mu migambi wo ushira imbere ku kibazo kijanye n'abakiri bato, ivyo bibazo baba bahanganye navyo by'ubushomeri buri hejuru n'ibibazo by'ibiyabura amutwe, hamwe nabo ugo gwaruka bafise iyo migambi n'ivyumviro by'ukwiteza imbere, wewe kubikwerekeye nk'umunyapolitike niki ushira imbere, niki ubona cyokogwa kuri ugo gwaruka?
Ego mungi imbele yuko kwa nchwa jionchi ili imbele mbande niwote ya Bernice na Eli Kedani chile chekumba wabu kwa wati harichi ize Bernice wabu kwa harichi ize ati ikisi gai nukushira mungiro na Eli Kea kivu zene banuhuga yuko tukibia mwurundi tuwa hili wetu fisema kwa kili watu wenshi bugira ripuza kuteri mbele ripuza kukora kandi bakabishira mu mutima mwiza bakibaza ku murongozi wo hejuru babonanye rimwe kabiri ko yagize intambura kamwibuza kubandanya guho turaba bumva bagira bati yagize neza kandi twibaza ko bizogenda imbere ikibazo rero je mba mfise naco kuguti ibyo nshira imbere ikibazo mfise n'igihe twebwe abantu baje muri politiki umuntu yagize imana agatorwa akaje imbere abantu bamugirira icyizere mugabo umwanya ugahera ba bantu badashoboye kuronka icyo bifuza kuronka Bernice yavuze ngo umukuru w'igihugu ngo yavuze ko azosaba b'amabanki ngo azobasaba akanavuga ati muri bije ibintu bimwe bimwe biri hasi byerekeye ibikorwa bimwe bimwe ati ngo azosaba nashaka kwibutsa abarongoye igihugu hariho ibintu badakwiye gusaba nibo batakingingo nk'akarorero todo kredi mu mabanki ntibasaba barimpoza kurya bavuga bati uno muntu cyagiye ni cyo kwiriba barabara rikarengana twese bakatubuza kwicamo kurya bafatinga bakavuga bati kuva uno munsi amazu ari kwibabara nako mogo ntibamenye ko iri aba mabanki bashobora kwifatira ingingo zikomeye bagategeka amabanki bati kuva ubu ni todo kredi ngaha babivuge babyubahuke ibintu byo gucisha ko abana bo muri bizira zoguma barindiriye imyaka tuguma duka imyaka abana aba bajene bose bakeneye gutera imbere rero nico navuga umuti rero uje wishyira iki imbere navuze amasekiteri menshi ugiye kuraba mu gihugu cyacu gushika abantu bize sibo benshi ni ukuvuga ko abajene benshi mu Barundi abakiri bato usanga benshi bahuye mu burimyi n'ubworozi abandi bagerageza kwisunura baja mu bya transport nabo usanga batwara amapikipiki amabajaji amataxi n'ibindi byose amakinga usanga bariko barakora ahandi hari benshi nabo baja kudandaza ubasanga mu masoko yose abagore abana abakuze bose bariko baradandaza n'abandi nabo bake muri artisana n'ibyo baja gukora ar ikiciro n'ibyo Bernice akora n'ibintu rero usanga bitunze imiryango myinshi cyane niho navuga nti iyo miryango itaronse ntibasinda kubasaba ingwate umukuru w'igihugu ashobora gusinya dekre ko leta yigize ingwate ku murundi wese ashaka gukora irangira ikabimenya ko Bernice asabye niba atari yabakowe barangije nazo bikoresha mugabo ingwate y'ireta y'igihugu ture tubaza ibiba handi mu bindi bihugu nuko bariko baratera imbere dushobora gusaba imiryango y'abana bavutse kuri base na ba nyina bakagira n'impene ngo bajikoronge ingwate zo kugira bagire imigambi ikomeye kandi barize baciye ubwenge bafise impano zikomeye nicyo gituma rero nagira nti izi sekiteri zitanu zirimo abantu benshi mu Burundi bazikore ko abo bajeni bose bagire bati jewe nimba ngomba tuktuk sinyemeye kuba umushoferi wa naka ni gute noronka amahera nkayironka ngakora nimba nshaka ipikipiki ni gute noronka nibyo bikorwa leta ifatamo ingingo ikavuga iti ubu ubonye uwahora yimporta amapikipiki turabihagaritse ni hazi sosiyete iza kubigira asamburaje ngaha mu Burundi uno munsi hariho abari baravuga ko mu Burundi bariko baragira ifumbire n'ibindi badasaba abantu amahera imbere no niba bahe baganje barimwe bunguke hama baje barije bamaze kukwimbura niyo bihera mu gihe babanza kwiyandika ikunda nibyo nagira rero nti nayinavuze kare usanga dufise abantu barenga hafi miliyoni hafi zitatu na zine zabo bakiri bato bose bahagaze ari na nata bamwe bashobora kugurisha amayinite kandi bakakubwira ngo ngo ndashima ngo mbona biriko byazi kandi yazi neza ko bidashobora kubashikana kure ndasabye abafata ingingo jewe kubwanje ntampagarara kugira ngo abajeni benshi bashobore gukora mu bifata byabo abagize uburongozi bukuru bw'igihugu nibafata ingingo ntibajye gusaba bafata ingingo kuko barabikuriwe mu gihugu
Bernice hari icyo havuga ngaho imbere ko ndakubaza ikibazo
jewe ngerageje kuvuga kaniniya kubwanje icyo yohindura ingingo unyarutse ni uko na sisiteme twigamwo turaraba benshi twize nari nakivuze kare si benshi bize uburyo bashobora kubahaye imitahe guca bakora bashobora kudandaza amayinite ariko uwo kubwira kugera miliyoni mirongo ibiri cyangwa mirongo itanu umugambi kiri mu mutwe gusa waba gukarihirizwa ubwenge kugwaruka icyo kintu kirahambaye kandi leta ndabye ikigo kirakora ikiragerageza kandi hariho abantu benshi ariko baragerageza kwigisha ibijyanye no kwitunganiriza imigambi ariko ahubwo ikintu jewe mbona gihambaye n'abo banyamitahe bifuza kuza i Burundi kugira ngo benshi baronke kimwe twita experience mu kazi tubarabirako tubibumenye kuko yuje gukorera mu gihugu kanaka abana batagutwaye ko bumenye nabukeyi babasamaye umva ko ari cyo gikwiye gushyirwa imbere cyane kugira ngo ugwaruka rw'u Burundi turonkaho duciye ubwenge imbere ko twikorera n'imigambi yacu ubwo hariho abamaze kuba dufite imigambi twifuza utahe.
Ikibazo ndashaka kubaza wavuze ko mu gisata cyanyu cya art culture nkuko uri umucuraranzi wavuze ko gisa n'ikiri inyuma y'ibindi mu kuronswa uburyo ngo wisigura neza
ego cyane kuraraba uburyo buja muri minisiteri ya kire usanga ari buke cyane hagera rero ku bijyanye n'umuziki n'intambo bikunda kuba bisangiye DJ na sport igeze ngaho sport na niro hazishi gusumba abaririmbyi n'abatambyi ababyinnyi n'abandi wumva muri icyo gihe rero biba bigoye yuko wa muririmbyi ari karusi adashikirwa n'uri Bujumbura asanzwe adashikiriwe ikindi naco kukijyanye n'ikibazo twamye tuvuga kera kijyanye na droit d'auteur amategeko yayo yemeje n'umukuru mu 2011 ariko no bishyirwa mu ngiro tutararibona neza ari naho bidre na droit d'auteur usununura abaririmbyi n'abandi banyanyoga bakora haba gucapa cyangwa kwandika ibitabo n'ibindi ariho twari twizeye ikindi tubona nuko ikijyanye na lawyer sponsoring yari kwiye gushyirwaho kugira ngo ayo mashami manini manini cyangwa amakori manini manini ajeho ni nuko bataza gushyigikira imigambi imico n'akaranga gutyo iryo tegeko rigafasha kugira ngo uwutanze iyo navuga iyo contribution cyangwa sponsor aba azi neza yuko ayo mahera atanze hari itegeko rimwereka neza yuko nawinda ko kunguka ku rundi ruhande natwe bikazotuma iyo turose ubwo buryo two turakora ibikorwa byacu natwe dushobora gutanga amakori n'amatagisi yinjira mu kigega cy'igihugu hanini nuko igisata cyacu gihagaze.
Uravuze ko uri umucuraranzi ucuraranga ubuhe bwoko bw'umuziki?
Nkora umuziki w'akaranga k'Uburundi urimo imidiho y'Uburundi ariko kandi uri ku gihe cya none icyo twita tradi moderne.
Nibihe muri icyo gisata cyanyu mwosaba kugira mushobore kwiteza imbere muronkejwe uburyo ni ikihe?
Twosaba ni ishyirwa mu ngiro rya droit d'auteur itegeko ryaho ryasinywe kuva mu 2011 rikaba ritarashyirwa mu ngiro neza nk'uko twifuza hama tugasaba ni n'uburyo bukwiye muri minisiteri ya culture kuko iyo budahari nk'abaririmbyi batiza guserukira Uburundi cyangwa abandi bakora imyuga batiza guserukira Uburundi mu yandi makungu usanga kwa matutagenda ku mbo z'uburyo ukaca usanga rero ubwo buryo burakenerwa cyane bimwe twari twifuza byo gushora imico n'akaranga byacu biba bigishobotse rero dusaba ahanini y'uburyo bwongerezwe muri iyo minisiteri nk'ubwo bushikiranganje n'ayo mategeko yashyizweho naho ashyirwe mu ngiro.
Reka ngaruka kuri Eric Nsengiyumva muri mu baharaniye kugira ikibazo cy'abakiri bato, ikibazo nyamukuru mu bibazo nyamukuru mu muryango w'umwe bwa Afrika yo mu buseruko. Icyo kibazo ku bwanyu mubona ubu abategetsi bako karere n'abajejwe gufata ingingo ubu baragishyize mu bibazo bashimikira ko nk'uko mwabisabye?
Urakoze kumbaza icyo kibazo rwose kubera icyo kibazo ni ikibazo twari twarahaye igihe Uburundi bwinjira mu muryango wa karere ka Afurika y'ubuseruko. Twarabonye yuko kugira ngo aka karere gatere imbere twarabonye yuko urwaruka rwo muri aka karere rubyutsa rwa ruse ikibazo gikwiriye, hama rero nicyo gituma twari twarashyizeho mu migwi itandukanye ibisata bijyanye n'urwaruka. Ngerageje kuvuga rero byaratumye urwaruka rumwe rumwe rwuguruka mu mitwe rumenya yuko hari icyo shoboka, ariko ubunye nibaza ko biko biracumbagira ari bintu biko byacumbagira kubera intumbero twari twihaye. Twari twayihaye intumbero y'uko mu 2020 nk'igisata kijejwe hanyuma twakwita ngo sekretari jenerali wa yase novuga hajya mu biro bikuru bya yase twari twarasavye yuko n'imiburiburi bice 25 byo barugwaruka, ariko ubunye turabona yuko bagisaba ubuzi basavye bimwe bita ngo experience ugasaba ugwaruka niro wasaba amahigwe hama ivyo rero bivuye iyo masomo y'ubuyobozi reka no mu bushikiranganji mu bihugu bitandukanye. Turabona yuko ugwaruka n'ukuri umuntu atabeshe nta kibanza kinini yarufise tukiye mugabe ngaha mu Burundi ngerageje ugaruka iwacu byari koroha kubera iyi leta leta yari mu Burundi yafashe ubushikiranganji bw'akarere kaje ka Buseruko iba ibushira hamwe n'ikibazo cy'ugwaruka. Ubu rero nibaza yuko icyo kintu twari dukwiye kugikoresha kugira ngo ugwaruka bwo mu Burundi rumenye yuko ugwaruka bw'u Burundi ari yo nkingi y'iterambere ry'u Burundi ry'akarere kacu ka Buseruko. Muri make rero turizeye cyane twagira umwizero nk'uko nyiricyubahiro umukuru w'igihugu yabikoze. Twagomba dusabe n'umushikiranganji ajejwe ibyo bifata, urumva yuko ari bifata bibiri biyamagarana naho yukoranye ugwaruka kugira ngo barabe icyo kurwa cyihuta muri icyo gifata. Kubera iki? Kubera hari ibihugu nka Kenya n'u Rwanda turazi ibiharuro bakoresha, eka na Tanzania, urabona yuko abana baheze amashuri bakiri kare bakajya mu buzi hakiri kare bakaronka umwanya wo kwitegurira ibifata bikomakomeye. Ariko aha mu Burundi nk'uko Bernice avuze ati ku ishuri yacyacumbagira yego haracyari kagahaze, ariko nabyo ni ibintu byo gukosora hakiri kare kugira Uburundi buteye intambwe. Hama ikindi nacyo ni ikintu kindi nagira ngaruke ko narumvise nyabishubahiro umukuru w'igihugu avuga ati kuva uno munsi ndi umujama w'ugwaruka. Hanyuma iryo jambo umujama ni ijambo rikomeye rwose. Hanyuma umuntu aheza abona umujama ni mu Giswahili bisigura ati uri umugenzi cyangwa uri umuryango. Ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu yari abemeye uko baba bavukana birarenge no kubarongora. Rero ko ari n'umubyeyi wabo nibaza yuko yubaherekeza muri iyo migambi, na cyane cyane mu kubinjiza mu karere ka Afurika y'Ubuseruko, kuko nta yindi nzira izotuma ugwaruka rutera imbere. Bernice yavuze ati nibabigishe nibabahe amabuzi. Ubunye nta bihugu bigitanguza, ubunye ubuzi burategurwa bugakorwa ariko buba bufise uwabuteguye. Rero aho ubunye buharaba neza ahubwo nk'abo bantu b'abahanzi, abo bantu bacapa nibitura amashyirahamwe maze bahagararire ibintu byabo bikomeye. Hama nyiricyubahiro umukuru w'igihugu nawe nk'uko yabivuze Francis, nta gisabo perezida agira, perezida arategeka. Perezida nk'ubu nategeka avuga ati Brarudi nkeneye kubona hariho abamizisi 10 bateye imbere inyuma y'umwaka umwe. Bityo bigenda uko nyine, turasabye wowe ekonetereho kuva uno munsi dukeneye kubona abatrete 30 bazoba bafashwe umugongo na ekonetereho mu nkino z'umuyumbi 2024 pari. Namwebwe abakoresha abantu muri ko murakora mu bijyanye n'ubiyayura mutwe, dukeneye bajya abantu bose bakora inzoga n'imiti ubu nyene mubashigikire mubafashe gushaya imigambi y'inini gutyo. Ayo mashyirahamwe niyo azotuma ugwaruka rutera imbere. Nta banki izotuma ugwaruka rutera imbere rwose kubera ibanki irondera inyungu, kandi nta banki ishobora kuguha ideni udatanze n'imiburiburi ingwati n'izo ngwati wakazozikurahe. ariko ugwaruka ni rwitunganya gu nyene nk'ubu ndabona amakoperative arasanzaye mu gihugu cyose. Ni kimwe mu ntambwe zizo gushima, ariko ajya amakoperative naza arabyara udukoperative duto bahere ku izone bajye ku mutumba bajye ku makarti bajye no kuri ba nyumba 10. Nze ndazi yuko Burundi n'Uburundi buto utera imbere n'ugwaruka n'ukuntu mbona rukerebutse ibyo twa mwanya muremure.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku nama umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiranye n'ugwaruka ugwaruka gwikorera twabo canke rufise imigambi mito yo kwiteza imbere mu gisagara ca Bujumbura. Muri iki kiganiro tukaba twatumiye Francis Rohero, umunyapolitike yigenga. Bernice Rumva yari yitavye inama y'umukuru w'igihugu n'ugwaruka gwikorera utwabo rwo mu gisagara ca Bujumbura, na Eric Nsengiyumva aharanira inyungu z'abakiri bato kanabafasha kuva mu bibazo bari mu nk'ibiyayura mutwe bose bari Bujumbura mu Burundi.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +25 411 21 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 52 5 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +35 1 99 95 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ngaruke kuri Francis Rohero, witegereje ugwaruka abakiri bato biravugwa ibiharuro bitangwa ko ibice 65% by'aba muri Afrika bagizwe n'abari munsi y'imyaka 25, wavuze ko mu bari munsi y'imyaka 18 mu Burundi ari nk'ibice 40%, abo ni kazoza k'igihugu. Ku bwanyu icyumviro cy'uko abakiri bato boronswe uruhara bogira uruhara mu makoraniro ahantu hose ari kwavugwa ibintu abantu bafata ingingo nk'abategetsi abajeje intwaro ratingi ngo zigira ingaruka ku banyagihugu bose nabo akiri bato barimwo nk'ico cyumviro cyo kutuma mu karere k'umuryango muri Afrika mu buseruko ikibazo cereke abakiri bato cyo ushigwa mu bibazo nyamukuru kubganye mu byumviro byanyu mu migambi mushira imbere nk'umunya politike mubibonago
ugambiri cyo kugira twanze kugikosora narigeze kubivuga jewe nganezerwa abaturi kumwe yaba Eric yaba Bernice ariko barakugira ibiza narigeze kubivuga fidele mu kiganiro n'ikinyene cy'inda aheze nk'imyaka 5 mvuga nti ndifuza ko umunyeshuri n'umusatsi imyaka 13 akiri muto ataragera no gutora nibaza mbega kwigimo 8 amakaye bigenda gute mbega twiga bigenze gute kuki twicaye 80 ku ntebe akamenya abafata izo ngingo iyo agerageza kubishyira mu gaciro atangura kumva ko politiki muraba naho bataratora ni ukuvuga ko abakunzi benshi hari igihe badashyira mu gaciro ko ibyaba ko byose bifata izo ngingo muri politiki ugasanza yaba imishambwe imigwi y'abakiri bato barimwo ugasanga baja guhangana aho kwiyumvira ibyo bakeneye n'uzura gufata ibintu bikunde cyo bituma rero nagira nti ntacyo bimaze uvuze ngo harabaye ngo amakoraniro ngo abajene bakemusiwe igihe badatahura bo nyine ko ingingo zifata zibaraza Eric arahije kuvuga ikintu duhuza ko agira ati barashobora gufata ingingo bagategeka amashosiyete ya leta igihe barakibibuza kimwe kimwe kibuza amashosiyete ya leta gukora ibyo bakora ni uko usanga impo za leta zibasaba ziduga cyane ariko rero uno munsi ugasanga na impo ku masponsor ziraduga bagaca batinya gutanga sponsor haba muri ar ikirikiri ku modernisi yabivuga n'ahandi henshi kubera ama impo arabuza n'abainvestisheri bava hanze kuzana imitahe igihe rero abakiri bato babyumva bakabitahura bati jewe ubwabo ntishobora kuririmba hacaje abainvestisheri kwize bazana ibyo bintu bwa bundi jewe ntishobora kumererwa neza ibyo bitabaye bagira uruhara kugira babisabe agashiro jewe nk'uko umuntu akiri muto si uko gusajya mu biganiro n'abakuze baripfuza kujyayo usanga abarundi benshi bipfuza kujya mu biganiro yiyumvira ngo bazompa peribiyene ngo bazongira indege nji yarusha nji nayirobi nji buraya nibyo bantu usanga bariko baragwanira aho kumva yuko abarundi miliyoni n'imiliyoni habaye ingingo imwe ifatwa agirira akamaro nafata nk'ibyo oni by'uko batangura mbega ni gute tworonka ipikipiki tunyonga ni gute tworonka ingene turima imigwi yacu ikaronka ideni tutiwe turasiga kurongera utuntu bikaba biriho leta yatwazanyije ibyo bintu rero birafite akamaro gusumba kuvuga ngo bajene 10 ngo baserukiye igihugu ngo bagiye ngo mu nama barashikayo bakabitanye na rusi bakabaperibiyene bakaza bambaye neza mugabo ugasanga kimwe kiriko kirivuza gushika ko si cyo kiriko kirarondekwa rero sinobica hirya ndipfuza ko bashoboye kubatumira bagenda ni byiza mugabo muri bo batora abo bantu bafite vizio abajene bafite vizio bumva bati jewe sinagiye kubera ndabonera peribiyene jewe sinagiye kubera bantumye ko gusa ndiyica Eric nk'uko abivuga ati jewe ndaserukira umugwi w'abantu tufasha abantu kugira bahere ibiyayuramutwe agira ati jewe icyo ndondera si uko bampimba si uko ndonka peribiyene ni uko hari icyo bimarira ibihumbi n'ibihumbi by'abantu ndiko ndasaba ko bagirirwa neza icyo kintu rero kiza muri conscientisation la conscience Denise yakivuze ngo bigishwe cyane ndabyumva na jewe kandi abantu no munsi bariko bararuka ejo ngo bazogira akamaro ibibazo rero ko bazogira akamaro ngo nikwira gusaba batumye mugabo niyo conscience personnel agaciro bihamwo mu mutima wabo bagira bati mbega ibi bizokosorwa gute ibyo ntabitahura kuko ahenshi usanga benshi baca bibaza bati umutegetsi ndamwitse nyakubahwa nkamukomera amashyi nkamuvuga neza azonyibuka wewe azokwibuka none ni gute ashobora kwibuka abantu imiliyoni n'imiliyoni bose ntazobahamagara ngo bahiri mugabo afashe ingingo zikomeye zituma bose ibyo barimo bishobora kwisununura nicyo gituma kare nahagaze ku kintu cy'ingingo ari naho nsubiye hasi ngira nti si kuvuga ngo ndahamagarwe ni nka kumuntu uravuga abagore barahamagawe ngo ndetse mu nze ibyo bashoboye kuzijyamo mugabo igikenewe cyane si uko baziramo kuko hari igihe bashobora kuzibamo ntibagirire akamaro abagore ni uko hakatiwe ingingo zikomeye mu by'ubudandaji mu byo gukingira abapfasi so ni mupfa kubaha iteka rikomeye hagafatwa ingingo zituma n'umwe atagiyemo n'amashinga amateka zituma n'umwe
atagiye muri leta bimushikira akavuga ati cinganda kingi n'icyo mba ndiko ndasaba ko politiki iba umutima mana w'umuntu cyo kwita condition icyo umuntu ashaka akavuga ati iki ntigikunda kidashyira mu itegeko ngo jiwe ndacimange ndagende baruwar mu gihugu cyanje n'undi ko nshobora kutivugira ko bakakima ntiriwe ndagisabira ko ndiriwe ndagipfukamira ko benshi bagira bati umukuru nanyumve nambugire kukuvugira ni byiza n'igihaka bicarika nihabe rero condition ya politiki abajene bose bagira bati jiwe nshaka kudandaza riza gucaye ha ufata ingingo zingahe kugenda ndagishyikeko haba muri ayo mabanki tirance haba muri ibi bintu bitandukanye jiwe noshyikirwa kugira ngo ufatwe ingingo izi umukuru w'igihugu abagize leta ayo manama tuja ngo nzosaba iki narigize kuja mu manama usanga harimo abajene benshi mugabo ugasanga babahaye ijambo kugira ngo inzu z'abakuru bavuge na twe dushyigikiye ibyo nyine kubera ntiyafasha kandi ko gutahura ibyo gipfuza rero niho nibaza nti ibyo ni byo kiba kinshinga ko abantu bakiri bato ntibaca ubwenge bumve bati mu bifata byose icyo nkeneye ni iki jewe icyo dukeneye cy'uri umugwi wacu iwacu ni ikihe abari cyo bashyira imbere naho umuntu akuze asoba yakivuze nabo bace bakivuge kandi bagishimangire ko uwuserukira abandi abishyira imbere kandi abikomeze
ariko witegereje abakiri bato urabona ko bafise iryo shaka ryo kurondera kwiteza imbere ntibabanze kurindira ibyo leta ikora mbwa leta irafise uruhara nk'uko mwabivuze ibyo gushyiraho uburyo bushobora korohereza ariko abakiri bato ubwabo urabona ko bafise ishaka ryo kwifatira imigambi yo kwiteza imbere baronkejwe uburyo
nta na rimwe nta gihugu na kimwe bizobera rimwe hasohoka amahari haba inyuma kandi abantu bose ntibafise icyo no kwita ubushobozi bumwe bwo kubikora ntituzokwigira turonka igihugu abantu bose ngo baze kwigirira imigambi abarivuga bararesha hasohoka amahari y'abakorera leta hasohoka amahari y'abakorera abandi n'ibyo abafise ubwo bubasha bwo gukora imigambi icyo nita kuba ba entrepreneur uwashaka se ibintu wigisha cyane kuba umu entrepreneur kenshi biza nk'ingabirano hanyuma igihe uwo mu entrepreneur aza kwiga yabivugeverise ni kumwigisha ingenagira gestion ibikorwa tekinike rimufasha kugira ngo uwo mutima w'uwo mu entrepreneur wisununure abarundi rero ibyo babyumva ni benshi ni benshi cyane mugabo hari hahantu hari nk'ikigi ibyo waruvuze uruhara rwa leta uruhara rwa leta rurabagora bakaguma bayingiriye ngo bizokunda nayo ubundi abana b'abarundi benshi uno munsi yaboneka baritanga ugenda ahantu hose uno munsi usanga bariko baradandaza usanga bariko bararima ibintu mugabo bigapfira mu nzira kuko babuze ikibafasha n'abashoboye kugira icyo bakora ugasanga barababuza bababurira kubera abanyagihugu b'abarundi badafite pouvoir d'achat ibyo abajene bakora ntibazobigura naragiye ahantu hari ishyirahamwe ryigeze kuvuka amaja mu Kamenge bakora amakara amakara avuye mu bintu by'umwavu barabikoze hari imyaka ibiri byarahagaze kubera iki barabuze ababibagurira ugasanga babaha amahera make cyane ari munsi y'amahera bari gutanga ku miti bagize ibyo byose rero bigatuma amaproje apfa amaproje y'abajene azoguma apfa igihe abarundi batashobora kuronka pouvoir d'achat yo kubagurira ni ibintu rero bigenda bifatanganye bakwendekisha mu bintu byinshi by'igihugu kugira ngo hiyongerere revenu z'abanyagihugu kugira ngo umujene yiyandikishije mu kintu cyose arimo dushobore kumusumira cyo kiro cyamusubiza hasi uno munsi urasanga bariko baradandaza ibiyoba badandaza amagi mugabo kubera ariko aratimba umuntu atabishoboye akirigwa arayihera akagurisha amagi abiri cyangwa utuyoba tubiri udusashe tw'utuyoba tubiri kubera babuze kumugurira kandi uwo mwana yabikoze no kugira yibaza ko baraza kungurira ni henshi ubusha abo bose bariko barajya mu mayinite bariko barakora abantu benshi bariko barabikora hari amasosiyete menshi murajya kubaza muri yavutse mugabo yahagaze kuko icyo ni ukwita debushe iyo biza guhera ryapfa ngapfa rero igihe hatari enchenema icyo ni ukwita ubufatangane bw'ibikorwa byinshi bikunda rero nicyo ariko aravuga ngo ajya mu muziki twese abarundi twaje mu gihugu igihe gihe ibyari yumviriza umuziki yumviriza umuziki yafunguye igihe rero tutagira ibyo dufungura ngo turye kubera twaciye mu by'abarimyi twaciye mu by'abadandaza rero nicyo gituza kumushorera umuziki wiyo rero nicyo bivuga ni ibintu byinshi igihe tudashobora abana kubagaburira ngo tubafungurire erika azoguma afite ibikorwa byinshi kuko benshi baca bajya muri droge baca bajya mu byanyura umutwe uburyo mu byanyura umutwe ntabitora abijyamo kuko yabuze yaca umutwe kenshi biza gutyo rero usanga hakwiye ubufatanganye bw'icyo ni ukwita ibikorwa biva mu butunzi na sosiyali ekonomike sosiyali bitegerezwa gufatwa neza bigakorwa kugira ngo hose hagere ibya turizme ntibizokunda turi mu gihugu abantu bashonje baca baza kwiba abaturiste baca baza kubasha kwiba amatelefoni n'ibindi ibyo byose kugira bikunde hakeneye ugushira hamwe kimwe navuga planification tumenye mu gihugu mbeki kigifata iki irande bariko baragihurumbira bakeneye iki hama hafatwe ingingo zikomeye ari nacyo kimwe navuze ntakambira umukuru w'igihugu amanama akoresha ni menshi kandi ni menshi ayavuga nk'ibintu byinshi byumvikana yuko afite umutima w'ubushaka mugamije ntacyo bizotwungura hatarimo umutima wo gufata ingingo na fata ingingo zikomeye avuga ati uno munsi ni yombiri tugiye gufata ingingo asinye abyuba ukasinye twarumvise yuko niwe rimwe ridoga amufasha ngo bameze ukoya abarundi ni benshi iruhande yiwe kandi baruzi mu mugambi we n'ahandi nabikore avuga ati ndafashe ingingo kuri iki ndafashe ingingo kuri iki iri kandi abikore nari bundi turashaka kuguma tumwumva tubwira ibintu byiza avuga ibintu byiza kandi abajenzi bashima bikatuhera ko umwanya tukamahanye
tuze kuri Bernice ngo ku mwuga wanyu ucuraranzi abacuraranzi muri rusangi muri Afrika barigeze kuba bafise ibibazo mu buno mwavuze ko mugifise ibibazo by'uburyo ariko hari handi abacuranzi muri Afrika ariko baratera imbere bamaze kuja ku ntambwe ikomeye cyane haba mu karere ka Afrika no mu makungu ngaha ndafata nk'abanyanigeria baramaze gushika ahantu hakomeye cyane akarore mwo bafatira ko nike mwibaza ko cuba cyatumye nk'abanigeria ubu abacuraranzi baho basigaye bazwi cyane nk'ubara bakina mu maboite de nuit ngaha barakina mu maradio akomeye muri Amerika hose aho uciye ubu n'umuziki w'abanigeria ku bwanyu mwibaza ko ari ikigo gituma nk'abanigeria batera imbere mugagereranya naho iwanyu mugifise ibyo bibazo nike mwibaza mwo fatira konike mubona cyatumye batera imbere gushikira
icatumye aba Nigeria batera imbere cyane mu bijanye n'umuziki ndetse n'ibindi bihugu mwemwe nka Tanzania twari ibyo batera imbere hanini nishigwa by'imitahe ibiri mu gihugu imitahe y'amasosiyete agiye atandukanye kuko muririmbyi akazi kiwe kuririmba gusa akazi kiwe niwe amenyekanisha ibidandazwa akazi kiwe niwe yerekanisha ishusho ry'igihugu rero iyo amasosiyete cyangwa igihugu kimaze gushira imitahe ikomeye cyane kugira ngo berekane ishusho ry'igihugu n'ishusho ry'ibidandazwa icyo twita brand cyangwa marke z'ibihugu bakoresha nyine twebwe baririmbyi rero kugira ngo ukoreshe umuririmbyi kugira ngo udandaze bisaba ko n'uwo muririmbyi aba afite ya shusho nyine idandaza ubona yuko afite ubushobozi bwo kudandaza ubwo nabwo buhurekera mu mibereho yiwe mu bikorwa akora ayo maproduwi atanga mu bitera amakora rero hatabayeho gushyirwa imitahe n'izo ngingo z'amadroit de terre Nigeria cyane cyane yakoreye ku bijyanye n'imitahe bashiramwo rero natwe nico mbona ko gikenewe ngaha mu Burundi uburyo bwizwe cyane bya mu gice gisata kugira ngo n'aya masosiyete akeneye kudandaza adandaza abantu nyine bashobora kudandaza ikoreshe ba baririmbyi bashoboye kudandaza ubonye produit iri ku muririmbyi w'umuhondi jewe cyangwa abandi dukorana batatu ba varias abandi benshi ukibona iyo produit wifuze kuyigura ucumva muririmbyi ubuti Burundi burakomeye aho buri hose ku isi kumva z'uko harimo umutahe kuko umuziki kugira ngo ushobore kuwudandaza bisaba umutahe munini cyane
ariko uretse icyo uravye impano abacuranze b'abarundi barazivise barashobora kuja nko kurugo rugero hamwe ivyo bibazo byova mu nzira nko rugero rw'abanigeria tuko turavuga kubijanye n'impano
kubijanye n'impano nibaza yuko atawo bideha abaririmbyi b'abafite impano ubuhinga bukwiye kugira ngo bashobore guhiganwa n'abandi ku isi nzima habuze gusa icyo kibazo cy'uburyo n'ahandi impano ziriho kandi zikomeye cyane kandi zitandukanye iyo abandi bakora umudiho umwe gusa abandi abaririmbyi b'abarundi turi abantu dushoboye gukoresha imidiho myinshi dushoboye gukoresha ubuhinga bukomeye cyane tugacanga imidiho uko tubyifuza dushobora gukoresha imidiho y'iwacu tukayishyira ku rugero rw'isi yose mu gihe uburyo buboneye
tuze kuri Eric Nsengiyumva ubwo ruhara mugira icyo gikorwa cy'ubwirageza gufasha abakiri bato bataye inzira bakaja nko muri byabiyabira mutwe mu kubagarukana mu nzira nziza n'ikihe ku bwanyu impamvu ndazi ni nyinshi bituma abo bakiri bato bata umurongo n'ibyo bibazo twari ko turavuga byo kutaronka akazi cyangwa harimo n'ibindi n'aba bafise uburyo bashobora gutiyo nzira bakaja mu byabiyabira mutwe n'ikihe kibatuma baja mu byabiyabira mutwe
ikibazo cy'ambere gituma ugwaruka ruje mu byayura mutwa ruhumwe heburo hariho ikindi kibazo kijanye n'imijyango usanga abana babaye impfuzi ugasanga abajyeyi barafise ibyo babasigiye ugasanga iyo mijyango irabariye ibisigi byose bitwariye rimwe hariho ibihuye n'ugwaruka rwaciye mu bibazo bitandukanye byo mu ntambara yahitiye mu Burundi ugasanga ibikorwa bagiyemo ntibyabashoboke ko babyihanganira mu mutwe maze bakarondera icyo tuma gisubira ivyo bintu bagasha bibaje mu biyabira mutwe nk'uko rero hegeye kubivuga hariho n'abaja mu biyabira mutwe ataco babuze bameze neza s'ubuzima bwiza bakiri ku ishuri biga nk'abandi bana ariko ugasanga bagiye kurera bimwe bitaga kuku ni ukuvuga abandi bana iyo migwi rero yose ukumunsi ku munsi irondera abashasha umuntu ari mu biyabira mutwe akaza akora n'uko arondera ibyo nawe umuja ari mu biyabira mutwe mushasha nacyo gituma igitigiri kibandanya kiba kirekire ariko ngaho nciye ku masonga ariko muri make ibintu bituma urwaruka ruja mu biyabira mutwe kenshi na kenshi bihera mu ngorane keretse uyu mugwi w'urwaruka wundi wo ujamo kubera wabonye bagenzi babo babikoresha
kuri Francis Rohero ikibazo ngico mwe muri umunyapolitike icyo kibazo kiravugwa ko cabaye ndanse mu Burundi harashitse naho ndibaza abategetsi ba leta bagishira mu bibazo bibangamiye umutekano w'igihugu ku bwanyu nikiye cokorwa kugira icyo kibazo gitoregwe inyishu kuko ibiyayura umutwe bigiye mu bakiri aribo kazoza k'igihugu kaba kagiye mu bibazo bikomeye
yego cyane nibaza ko twese turabibona ingene byaje jewe ndibuka ikigihugu cyacu carabaye mu ntambara habaye intambara hari ingorane nyinshi mu miryango nkuko bari babivuze mugabo abanyuri ibiyayura umutwe si kubera gusa ingorane zigaragara zitoye ku Rwanda mugabo icyo bamwe twibagirwa nuko kunywa ibiyayura umutwe kibijana n'abakenye oya ibintu bifata ku bantu bose usanga bafite ingorane ziva mu mutima ibyo bya stress kwihebura ibintu byinshi biva kubura abantu kubona bagiye barapfa mu gihugu abagira ingorane bose byagiye biraba ibyo bituma abantu bihebura drogere nikaza nko kuja gushaka kubongera ikintu kikwibagiza kikujana mu kandi karere aho umengo nturi ku isi akenshi n'ibyo biza ikiriko kirica rero uno munsi n'ugusanga abadandaza ibyo biyayura mutwe n'abantu bumva umengo babironkamwe amahera yoroshe nicyo gituma inyishu ya mbere ni uko abajeje umutekano bose bumva ko icyo kintu ari cyo kurwanya byoba binababaje mu gihe hoba n'abajeje umutekano babibona biba bakumva umengo n'ibisanzwe ku buryo n'umuntu abahaye igiturire bumva yuko yobikora iyo barakamara amazi nizere ko agushikaho bijya kongo ikindi nacyo ni uko waruvuze ukije nabishyira mu migambi yanje ni uko haba ibintu byo gukora mu gihugu nabivuze igihugu n'icyemvesise bimwe biboneka mu bintu by'iterambere bemvesise atari ukubwira abantu gusa ngo nimukure amaboko mumbuzo oya abantu urabashira ku bikorwa umuntu ari mu bikorwa umuntu avise icyo ariko arakora kigira icyo twivamo ntashobora kuja mu biyayura mutwe ndetse biyayura mutwe bikomeye nizi naho aba bantu birirwa mu nzoga wo kwirirwa gute mu nzoga ufise ibyo uri kurakora kuva mu gitondo gushaka ku mugoroba nibyo rero akenshi ngira nti inyishu si ukuja gufata abantu ngo funga aho biri aho byamaze kugaragara ababikoze ntibafatwe bahanwe mugabo ahanini inyishu y'ukuri iza ni uko abarundi baja ku bikorwa amashuri abana nibiga uno munsi twebwe dufise amashuri yamye avuga Bernice ati ni duhindura uburyo bwo kwigisha ubunye mu gihugu cyacu cyose abana batangura ishuri mu gitondo saa munani bakaba baratashe none mwibaza ko kuva saa munani bakora iki gushika mu ijoro baba bari mu marigara niba bari muri encadrement sportif cyangwa culturelle ngo babe bariko barakora ibintu na bimwe ngo bibahesha agaciro usanga leta kubera bimwe ivuga ngo ntishobora guhemba abigisha ibaha umwanya ngo nibagende kwiyungunganya ibyo bintu ntibiteze imbere na gato ubutunzi bw'iki gihugu abigisha nibahembwe neza hanyuma bakurikirana abana kuva mu gitondo gushaka umugoroba umwana ataye hageze ku mugoroba aca kujyama nibyo abone na nyababyeyi mugabo igihe aronka umwanya munini wo kuyerera nibyo acajamo aja mu by'ubuyayura umutwe akaje mushaka kumunezereza bimwibagiza hari ibintu byinshi rero byotuma abarundi bari ku kivi bose kujya nabivuze muri bijya bice by'abakiri bato bari ku kivi bakaba bazi yuko ushaka kudandaza bironkera uburyo ushaka imirimo yose akora ayikora bituma abantu ibisamaza babigarukiriza hafi iyo bashatse naho kunezerwa baje muri bijya biteguye nka kujya Bernice yabivuze umuziki uteguye neza ibintu biza bibabwira ibintu by'agaciro nibyo baheza bakarondera umwanya wo kwijamo nibaza ko programme economique jewe nsigura izana inyishu ku bintu byose byinshi cyane umuntu abagira ati abantu babijamo kubera iki akenshi abantu baje mu bube gito kuko babuze icyo bakora baje mu bube gito bwinshi cyane kuko babuze aho bakura roveni agira ati bijya biyayira umutwe nibyo byomfasha nibyo nibaza nti nitubirabire hafi twumve yuko l'investissement économique je mvuga ibintu byinshi nagenda yivugamo mu masektori atandukanye niza nk'inyishu aha abantu bumva ko bari mu rukiwe mu bintu byinshi barimo.
Bernice, tugiye kurangiza ikiganiro ari cyanyuma wovuga ubutumwa woha abakiri bato gwaruka kubijanye n'iki kibazo twako turavuga kuri iyo nama mukuru y'igihugu yagiranye n'abafise imigambi y'ukwiteza imbere.
Ariko kandi ntabwiro gwaka ni ntawogo nite ya mahiranje botike duchewe tuwe tukariko aliko pridira kero sanga na unka sanga kambi wiyo mtekuwe neza mayaro sotuza ero kubusha wazibuga chubuki tugirageze tugirageza kwika hili zugeke mkuu unye etene tirahari wa shuwa kuro mkina kiriria itagoranyo kutari hili zugeke mungisho voka ama ikindi leta yuko nkuko twemerera yo bisha mu ngiro akabitunganya ibyo byende bizogenda bishigwa mu ngiro kuko kurabona abantu kumaze imyaka n'iyindi tutari kuko tuza tukaba tumusaba ko n'igisata cy'umuziki ihinguriro ry'umuziki nico nakaranga ko nace nyinshi igomo neza kuko imyaka ibaye myinshi igitunganije nabi bigatuma ubundi bugomba amahera menshi kuko bisangiranya n'ibindi bihugu ukaraba ibijyanye na keyibe nico nakaranga handi usanga biza muri bintu bitatu bya mbere biteza imbere igihugu cyangwa bibiri bya mbere rero tukabasaba igisata cyashyirwamo neza kugira ngo nacyo kiduhe imbere igihugu kishe n'ibitwara n'ibindi bisata kimaze kuza neza cyoroshye tukaba rero dusaba yuko byatwemerewe muri iryo nama kandi bikazashyirwa mu ngiro n'abantu bizewe batazodufa bahonda kuko hari igihe banga umugambi wari mwiza mu ngabo ariko bagawushyira mu ngiro basanga birashyitse ugasanga ibigenda neza bashushanya mu bishyirwa mu ngiro.
Murakoze barabatumire Bernice irumva yari yitabye inama y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye n'ugwaruka gwikorera utwabo hamwe abakiri bato bafise imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Inama yabaye ku munsi wa mbere yabereye i Bujumbura. Turakumwe na Francis Rohero umunyapolitike yigenga na Eric Nsengiyumva aharanira inyungu z'abakiri bato akanabafasha kuva mu bibazo baba barimwo na cyane cyane nk'ibijanye n'ibiyayura mutwe. Tukaba twakora rero tuvuga kuri iyo nama umukuru w'igihugu yagiranye nabo bakiri bato bafise imigambi yo kwiteza imbere. Ndabashimiye mwese kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze cyane namwe kudutumira.
Yego cyane. It's the MP record. Tamash production. Holy seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi.
Benshi.
Muri sanga ya konse vjenshi.
Jenshi.
Agasaro kaburaga. Kaboneke benshi.
Aha. Kaboneke ye benshi. Ejo heza na yo ya koze vjenshi. Dususuru kena muzika ya kose jinshi. Amerikana iwanyu munara. Ejo heza na yo ya kose jinshi. Dususuru kena muzika ya kose jinshi. Amerikana iwanyu munara.